Tabara mukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari ari ku Imana kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu bo muri zone Nyabikere ni muri commune ya Shombo y'intara ya Gitega barasaba guhabwa amahera y'ibigori bashoye mu kigo anajesa kijejwe kugurira abarimyi umwimbu w'ibigori bakaba bazindutse kuri wa mbere bugarije ibiro vy'ico kigo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Abanyagihugu baba ibihumbi bine nibo basaba imitahe bashize mu ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na ineza wa ineza iwacu iryo naryo rikaba ryaratswe n'uruhushya rwo gukora n'ibanki nkuru y'igihugu kuva mu ntango z'uno mwaka ryagirizwa ko guhatanzwe amakuru atariyo mu gusaba kwemererwa gukora. Abakozi barenga ijana na mirongo itatu bo mu buyobozi bw'indero Ingozi nibo bamaze kuva muri ico gisata baje handi kuva mu ntango za Ruheshi uyu mwaka turimwo. Bamwe mu bayobozi b'amashure bavuga ko ubu hari abana batari ko bariga kuko bigisha batarasubirizwa. Murabikurikira mu kanya mido nido ryana makuru
sangwa sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Dasubiye kubaramutsa Sandra Muhoza abandanya afunzwe mu kurindira ku rubanza rwiwe ruburanishwa mu idonido ngingo ya sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yo kuri uyu wa kabiri. Iyo ngingo ije nyuma y'intahe y'icese yo kuwandwi ukwezi kw'icumi uno mwaka ahubwo rubanza rutaburanywe mu idonido imvo abashingwa manza b'uwo mumenyesha makuru basavye sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi kumurekura kubera afunzwe bidaciye mu mategeko. Ku bwabo bashingwa manza Parke ya Republika Ngozi yashengeje Sandra Muhoza ku nimero y'urubanza ya sentare isubiramo imanza ya Bujumbura Amerika, kandi iyo sentare yavuze ko ataburenganzira ifise bwo kuburanya iyo dosiye bisigura ko atigeze yumvirizwa n'iyo parke yamushengeje. Niho basaba ko arekugwa sentare cirushira mu mwiherero ngo barabe ko ivyo abashingwa manza biwe basavye bifise ishingiro. Sandra Muhoza amaze umwaka urenga afunzwe akaba yagirizwa kubangamira kutavogerwa kw'imbibe z'igihugu n'urwanko rufatiye ku bwoko. Abanyagihugu baba ibihumbi bine barasaba imitahe bashize mu ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na ineza iwacu yazimanganye kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Bifuza ko ico kibazo umukuru w'igihugu asanzwe yategetse umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe guteza imbere no gucungera amashirahamwe y'amakoperative ANACOP kugikurikirana mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze yogifata mu ntoke. Bavuga ko badashimishwa n'ingene uwo bahaye ico gikorwa ariko arabitunganya.
Turabenegihugu barenga ibihumbi bine twashize imitahe muri koperative yitwa Kopedei ikorera muri zone Kinama komine Ntahangwa. Kwa masezerano twari twagiraniye na mweneyo uwayirongora yitwa Egide, ariko kandi tukaba twabaye motive cyane n'imigambi batubwira, natwe tukaba twashaka gushika ku iterambere rirama nk'abandi canke kumbona kazoza. Ariko kandi iyo koperative ikaba twari twabonye ko ifise agrema ifise uruhusha kuba inkuru y'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Rero turabayo ariko ntibyoroshe. Kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu kwindwi niho tutasuye kuronka inyungu, ntitwaronka imitahe yacu, vyose tubiburira rimwe. Niko guca kugerageza uburyo twitura nyenicubahiro mu kiganiro yari yagiranye n'abenegihugu kirangiza umwaka. Niho twamutora ico kibazo aca kigena ubujeje wa makoperative mu Burundi ANACOP, amubwira ko avuba bwango ashobora atereta ico kibazo hama ikava mu nzira abenegihugu bagasubizwa utwabo. ntabwo yigeze agira icyo dukoreye ntabwo gushika iyi saha nta nama nta ki nta humure na rimwe yigeze aduha nuko ntibyoroshye cyane kubera n'ubundi n'amadeni ayo madeni ayo mafaranga umuntu abantu baba bayakuye mu mpingo zitandukanye byinto n'amabanki ashobora gupfunga abantu bagafungwa bazira ayo mafaranga baba bakuye ahana hariya ikitubabaza kandi tukaca tubabazwa n'uburyo ibintu byo byose biguma bikora ku mugaragaro kandi ari mitahe ya bene gihugu ariko kandi nawe twama twumva ko abi mu biro zigendereza kamara y'igihe kinini kandi ibintu byo bikaguma bikora ubu rero dusaba umunyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko yogerageza akatwumva akatwumvira ikigongwe nk'abana biboko nawe n'umubyeyi akagira icyo adufashije karaba yuko n'amakete twaba twarungitse yabashikiriye n'ukuri bakatubwirira ikigongwe akadutabara turamerewe nabi ntitubone imbere ntitubone inyuma ntitubone iyo tuja.
Umuyobozi mukuru w'ikigo ANACOP yishura ko gusubiza bashize amafaranga muri iryo shirahamwe inezi wacu bigeze ku ntambwe yo kugurisha ingwati zatanzwe n'uwiserukira mu mabanki zirimwo. Evrard Ndayikeje yemeza ariko ko hakiri intambamye kuko amabanki ataratanga izo ngwati nubwo biruko asaba bishuza kubandanya bihanganye mu kurindira ko bariho.
Twasanze abanywanyi bamwe bari mu Burundi abandi bari hanze turatora abanywanyi bagera ku 300 birenga hama turabaza amafaranga kuko uwo munsi mu nama bavuga ngo bafite miliyari 16 turagerageza gushyiramo ibiharuro turavye amakontra abene gihugu bagiye barasinya turatora miliyari 49 miliyoni 675 ibihumbi 985 hamwe na 35 amafaranga y'amarundi murumva yuko igiharuro cavugwa sico giharuro twasanze vyukuri abene gihugu bafitiwe hanyuma hambavu ico giharuro twace dutora twace turondira ubutunzi bw'uwo mugabo yo buri abafitane amafaranga cyane dusanga hariho amabanki yashizemo amatitre ndetse ari yavuga yuko yo bari hamwe cyane turagenda mu amabanki turavugana cyane dusanga mu banki zibiri naho nyene hari amafaranga yagiye aratora nk'ideni rero ayo matitre y'ivyo bintu yavuga ko yo gurisha niyo yarari ibyo bimaze kugenda uko amabanki urumva ntibya bigikunze yuko bya bintu uko yavuga yuko byogurishwa kuko nabonye ne babanza kutunganirizwa bakaronka aya mafaranga twagize ibiganiro na Berbe turabereka ibyo byose kugira ngo babone yuko ibyo dufasha rero amakosa novuga yagera kuga kuva kare na makosa kutamenya amategeko niko novyita sinzi ko amategeko barenze ko babibona canke babikoze nkana kuko umwe gihugu ntari gushika aho uno munsi yidoga hari inzego zari gufasha kuva kare zikaboneka cyangwa zikerekana kungene ibyo bibazo bihari hamba icy'umukuru w'igihugu yadutumye twe twaje dukora ikindi gikorwa atanadutumye kuko twaje tubona ibindi bibazo bisa n'ibyo wanashimye twarabonye ayandi ma microfinance ariko akora mu gubuyo turatanga ni novuga n'intumbero ati ibyo bavyiza yuko abantu bose bakora mu gubuyo guhagarika kuko abene igihugu tuzokwisanga amahera yabo ariko aranyagwa
mwavuze yuko mu matohoza mwagize mwasanze hari ayandi ma microfinance ariko arakora muri ubwo buryo bw'iyo yindi mbega abandi bari mu yandi mashyirahamwe bo mu bahanuri kuno munsi
nibaze barahereza amafaranga abantu babwira ngo tuzobungukira ipusantaje zirinze n'amabanki atemera nibakore ibikogwa baje ahantu bavuga yuko bakinyura amategeko kuko niko ndaraba iyi microfinance navuze ko nagiye muri banki nasanze ni microfinance n'abayigize baciye kubira n'amategeko cyane dusaba na Berbe rero gukurikiranira hafi nkuko tumwe twabibabwiye gukurikiranira hafi abene gihugu kuko zino cooperative twebwe turavye burya twasanze nta ruhano yatuzifise ko kuko n'amategeko agenga cooperative twasanze ataziraba kuko barafise izindi document zindi basaba muri Berbe ariko twarasabye yuko hoba gukorana
hagataho ibanki nkuru y'igihugu ari nayo yari yaremereye iryo shirahamwe gukora muri myandagaro 2019 yaratswe ubwo ruhusha kwigenekerezo rya 2030 muri uno mwaka mu bituma iyo banki yashikirije ko harimwo ko hatanzwe amakuru atariyo mu gusaba kwemererwa gukora bamwe mu banyagihugu bo kumubone muri zone ya Buterere ni mu ntara ya Bujumbura rero baranegura ko amwe muri ayo mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na arangwamwe ubusuma abaganiriye n'isanganiro bidoga ko bashira amahera yabo mu mashirahamwe canke mu makoperative bizigiye kunguka ariko bikarangira bahombye abanyagihugu bavuga ariko ko kuba muri ayo mashirahamwe bidafasha bibafasha nako bakabona ko abashinga imitahe bafashanije ni banki nkuru y'igihugu bakwiye gukorana neza kugira ngo tunenge dutuma abantu bidoga duhere
mashirahamwe kenshi aradifite akamaro kariyo bakurana bakagu mugabo beshi ubu urajya mishirahamwe ugaca usanga duhera twawe duhezeye ukamengo wagiye gukorera ubusa mishirahamwe beshi amashami byatumye tuyaheba ko tubona takamara ikaratumarira nk'ubuje shame no jamu ni shame nyine gyovuga ko gyozanira na dufashe
kujya mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ni inyungu ndende ku munyagihugu cyahe ku muntu wari we wese haba mu buryo bw'iterambere ry'umuryango ntushobora kuburanirwa uri mu ishirahamwe ntushobora kugenda akagurane ngo bakakwime
ntambamye ubona akunze kugira amashirahamwe
amwambe amashirahamwe nyene ibazo ntibibura cyane cyane turiko turaba mu microfinance ama microfinance meshi ari karateza umutima mu babantu mu microfinance urano ajana kuziganya dufaranga kaza bamba microfinance yahombye ama imaze guhomba washizeho mutahe wawe ko muri bagira ngo uraziganije jo bazogusubiza cyangwa unabagurane ukaza bamba microfinance yahombye wagira urabaza akagira ngo rindira ama no dufaranga washizeho katuburiramo
amashyira hamwe meshi twamatwa yagiyemo namahera yasha kahera y'icyo yaro umva rero umva muvyumva ko Cyatya mashiramo singirukoreramo kugenja mwishirahamwe mahera yanja herera yirumva rero sino kugituma mwishirahamwe
mwishirahamwe ni byiza kuko biradufasha cyane kuko ashobora kugenda mwishirahamwe naho ufite ikibazo runaka mahakugurana biva ku banwanyu umunyanya ashobora gutwara ingwane 200 cyangwa 200 wundi mugenzi we yitanze araziganije neza avuga ati ni twagabura nzokura yakamaro wa wundi atwara 203 ntayarishe bigatuma Mwende na wajidoka. Nujuja wabuka mwani presidali rongo. Yeni nabi kurikia neneza. Bitumara cha mufaku.
Jamu nijeza vivanya. Ninjo cha mkunu wajifashu. Waro angisha mujamu. Katanga mahera yu hawe. Kawa warishe. Abani ni wari. Wakacha yu chusanga. Wala kuhera ni mahera ya hawe. Raya ukashusanga ahezeyo bayaguha ije bidanshikiye abantu bari baheranye bacavuga ati ko bajya bandi baduheranye mwebwe tubakati mahera yanyu twari kuba tukwize baduha maraje dutatu adakwiye ese ndimara kwera biragoye kuberura n'amashyamara atandukanye n'abayarimo baratandukanye na urabibona ari nabahora bagira bakagira mushahamwe kujya mushefa gacagende yatwaye
ashobora guha umwe muri webwe ukamuha ingurane y'amahera dufate ukamuha nk'ibihumbi nk'ijana muhaye nk'ibihumbi ijana umwaka kazorinda uhera atani inyungu atani mutaha kuzaniye rero bagaca bicara ngabo bagacece ugacusanga rero ariko arahumbya abandi banwanye nayo mahera ntana yazane gacusanga turinze kumwiruka ko hirya no hino cyane bibate tugenda duhura navye nyene
kugira byicukire nuko bajye banwanye nyene baje hamwe birinda kumwana ingurane yatwaye ayirihe kugira bose bace biyumvanamo
aje ndiko ndaraba abashinga imitahe bafashanije na Berbe kombere kokora na ko Berbe aritanga uburenganzira ku vyerekeye amashira hamwe anama microfinance bakaraba kugira ngo abanyagihugu ntibagome bambugwa canke bagumarine imyidogo yo guhomba bahombera muri amashira hamwe y'ama microfinance
gushiraho amategeko agenga amashirahamwe mato mato yo kuguranana no kwiteza imbere no kugenzura itozwa ry'amafaranga ni bimwe mu byofasha kugira ngo ntihasubire kuvuga ubusuma muri mwe nayo mashirahamwe bikavugwa n'umuhinga mu by'ugutunganya amashirahamwe abona ku banki nkuru y'igihugu yojira kurikirana ibikorwa nk'ivyo byo mede n'interetse akibutsa ko mwe nayo mashirahamwe asanzwe ubundi afasha mu iterambere
Ugambere no kwibuka neza ko ibi bintu by'amashirahamwe amatomato yo kuziganya no kuzugurana hagati ya bene gihugu yabaye ubwa mbere afashwa n'amashirahamwe atari make kizi za Kere Burundi za Oxfam eka mbere na Berbe ishiramwe akariro gakegake ubu rero y'amashirahamwe haraheze iminsi nk'imyaka 3 cyangwa 4 yatanguye kuvamwo ntakigira ayo mankadrema ari naco gituma ubuye je bitantangaza kubona ko ubuye abantu bibana biko bikogwa nayo ico umuntu yovuga nuko ayo mashirahamwe yagiye ko kugira bene gihugu bafashanye na cyane cyane ko vyaboneka yuko amabanke ndamakopeke yari kure ya bene gihugu hama rero ayo mashirahamwe yarabafasha kugira abaje hamwe hama baje kuyageranya amafaranga bakayatwara mu makopeke cyangwa mu banka begereye umuntu cyo uvuga nuko iyo ngendo ya kera yosubira na cyane cyane hakaba amategeko yerekana ingene amashirahamwe atoza amafaranga n'ingene ahana amafaranga Berbe ubu ntibirekera amashirahamwe asanzwe afasha mu zama niko ndavuga ahago Berbe ikabijamwo eka mbere ikagerageza n'ivyo amakopeke ikabisubira kubishiramwo umwete igihambaye rero ubucihuta si ukuvuga ko ari bibi ko amashirahamwe abantu bojamwo bagahanana twa tudeni duto duto kuko twarafashije mu kuja mu mashure turafasha na cane cane iyo hageze umuntu agwaye baraguranana kuko mwibuke neza ko atarwana bahana amafaranga gusa ahubwo bahura bakavugana iby'amabarabara yabo n'ibintu birengeye guhanahana amafaranga icimviro cari ciza urero ni gihe kumburi bagira amategeko na cyane cyane bagira controle bakongera bakigisha abo bene gihugu ingene bahanahana amafaranga ingene bayaziganya ingene babandanya bafashanya hagati yabo ubuye nuko hoba ihugurwa ingene ya amafaranga atozwa ingene abikwa ningene bayakingira
Isanganiro
Inami sumbingimba
Ana makuru mu Kirundi arabandanya abanyagihugu bo muri zone Nyabikere muri commune Shombo y'intara ya Gitega barasaba guhabwa amafaranga y'ibigori bashoye mu kigo na Jesac jeje hugurira abarimyi umwimbo w'ibigori bakaba bazindutse kuri uyu wa kabiri bugarije ibiro vy'ico kigo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega umuyobozi mukuru akaba bahumuriza ko bazotunganirizwa imbere yuko inondwi irangira ariko akavuga ko bamwe mu barimyi b'ibigori na bamwe mu bakozi ba Najesa bari mu batumye haba guteba guhemba abarimyi bashoye ibigori byabo n'inkuru tubaza Gerard Nibigira
Abo bantu bavuga ko bashoye ibigori muri Anagesa ariko bakaba batararonswa amahera yabo mu gatondo ko kuri wa kabiri bakaba bazindutse bugariza ibiro vya Anagesa basaba amahera yabo
twebwe dusaba yuko tuza kuvanga ha muri kigo Anagesa baduhayo amahera canke baduhaye urusha rwo gusubizwa umwimbo wacu tugapfuma tugurisha amahera makeye
ingaruka zo kutaronswa ayo mahera ngo ni nyinshi
inkurikizi ni nyinshi kuko bavuga yuko abana bazotangura amashure ku itariki 15 baduhaye ayo mahera ariko nta na kimwe baraduha gushika ubu turiko turabura n'amahera yo kuriha umwavu n'imbuto n'abakozi ubu murazi ko basigaye bazimbye
umuyobozi mukuru wa Anagesa bitega imana Olivier akabizeza ko bazotunganirizwa imbere yuko ino ndwi irangira
turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo tubatunganirize kandi nza kuremesha abashoye ibigori yuko iyi ndwi baza kubona inyishu zitomoye
arongera akamenyesha ko mu ngorane zatumye haba guteba guhe mba abashoye ibigori harimo inzatewe n'abanyagihugu n'izatewe n'abakozi ba Nagesa
nyinshi zavuye kubarimye ubwabo kuko twaye twasavye yuko uzoshora ibigori wese atamafaranga tuzomuha mu ntoki azoyaronka biciye mu mabanki azoba yugurujemmo inimero harabene igihugu rero twasanze barashoye ibigori ugasanga uwashoye ibigori araduhaye umwidondoro wiwe mugatwaja guhemba tugasanga nimero ya konti yaduhaye hari ku mwidondoro wundi muntu ikindi kintu twabonye nyamukuru nabuguruje ku mihora ya Limikashi iyo Limikashi yiwe yaduhaye tugiye guhemba tukabona irindi zina atari wa wundi yashora kandi abo bobo ni benshi gose hariho rero nabandi twasanze byavuye ku bakozi dufise hariho rero abo wacu usanga babirungitse bateba cyangwa ugasanga no kubirungika ntibabirungitse
arungira ati abarenga ibice 95% ijana baramaze gutunganirizwa
ko hari hamaze gushora abantu bangana n'ibihumbi 15 n'ijana na 79 muri abo bantu bitwaye tumaze gushirira ko kuri konte zabo abantu ibihumbi 12 n'amajana 85 rero ku ijana dusanga tumaze guhemba ibice birenga 95% ku ijana
mwomenya ko umuyobozi mukuru wa Anagesa yavuye yakira abo bashoye ibigori muri Anagesa bari bugarije ibiro vyiwe mu kwishuza utwa Igitega Jane bigira ku bwa radio Tsanganyika
Abakozi 138 bo mu buyobozi bw'indero Ingozi nibo bamaze kuva muri ico gisata baja ahandi kuva mu ntango za Ruheshi uyu mwaka nkuko vyagiye birashikirizwa mu manama atandukanye 30 muri abo ntawuzi yo baroye abandi bakaba barungitswe gukora mu makomine n'amazoni kuri indinganizo nshasha yingena Burundi butunganijwe bamwe mu bayobozi b'amashure bakavuga ko hari abana batari bariga kuko abo bigisha batarasubirizwa n'inkuru tubaza Apollinaire Muzagara
kuko byashikirije manama atandukanye muri abo bigisha 30 barataye akazi bagenda badasezeye tubaje muri DPE Ngozi nibashima kugira icyo bashikirije ku mugaragaro kuko yararongoye indiro mu ntara ya Ngozi atabuhari akaba yagenywe kuba mustaneri wa commune Tangara ariko inkuru ziva aho nyene ku biro by'intara bijejwe indero zivuga ko benshi muri abo bigisha bagiye kurondera ubuzima mu bihugu byo hanze nka Malawi, Zambia, Dubai n'ahandi binemezwa n'amabanki canke ayandi mashyirahamwe atanga ingurane bakavuga ko abo bigisha nta bose bagiye basavye ingurane n'ubu zitariko ziyarihwa nkuko binemezwa n'abaserukiri ibigega by'abigisha FRENAFEST Ingozi. Amaraporo nyene ava mu karere k'Indero ka Ngozi avuga ko abigisha eka n'abayobozi b'amashuri bagira ijana n'umunani bagiye mu ntwaro harimo n'uwo yahora arongoye Indero Ingozi ariko yasubirijwe kuri wa kabiri na Leokadimu Kaporona yagenye gutwara Indero mu ntara ya Butanyerera. Nkuko byashekirijwe na buramatari wa Butanyerera De Victor Segasago hugurugwa umwaka w'ishure mu ntara yose ya Butanyerera abigisha barenga 300 nabo nyene bagiye mu ntwaro. Abayobozi kana bavyeyi bagasaba ababijejwe gusubiriza abo bigisha kuko hari abana batariko bariga Ingozi. Ponari Muzagara, Radio Isanganiro.
Aha niho duciye dusozerera no makuru twari twabateguriye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye. Shimiye na Hikuwimana yari mu buhinga bw'ivyuma makuru, mwari ko mwashikizwa na Jewe Francine ndio kubgayo, nkaba ndabifurije kugira ibihe byiza.